abo bantu ni 15 bagizwe n'abahoze muri leta inama nshinga mateka abo mashyirahamwe yigenga ibinyamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu batavuga rumwe na leta ya CNDD FDD harimo utwara runani SNLD rutemewe n'ubutegetsi ariwe Leonard Nyangoma n'umuvugizi w'urwo runani Pancrase Chimpaye abahoze muri leta ni Pio Ntavyo hanyuma yahoze arongoye inama nshinga mateka y'u Burundi na Gervais Rusikiri yahoze ari cegera cha kabiri cha president Nkurunziza abagabo bompi uko ari babiri bakabubu bahungiye mu gihugu c'Ububiligi imbere y'uko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze kandi bashitse muri ico gihugu bemeje ko bahunze kubera badashigikiye kiringo ca gatatu ca president Nkurunziza abandi banye politike berekewe niyo ngingo ni Marina Barampama yigeze kuba nawe nyanicegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu akabubu ari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umugambwe ipegeziga mibanga uri muri tavuga rumwe na leta ukabura imbere mu nanise na rede eme Nkurunziza yahoze ari umushinga amateka wa CNDD FDD yari yatowe mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi hamwe n'umushinga amateka Oscar Ndayiziga yahoze atwara mbere intara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi ubu aheruka gupfira mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda ku munsi wa gatatu w'iyindwi abo mashyirahamwe yigenga ni Christine Nkurunziza atwara ishyirahamwe rikurikiranira hagufi vy'amatora Kosome na Christophe Sebudandi yigeze gutwara ishyirahamwe rikurikiranira hagufi ibikorwa vya leta OAG ubu akaba yakora mu rwego ruraba ingene abanyapolitike batakaza canke baduza amajwi mu banyagihugu sondaje mu Gifaransa abandi barimo bahoze mu bisata vya leta nko mu biro vy'umuhuza w'abarundi no mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamwe no mumenyesha makuru umwe uwo nawe ni Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru iwacu abo bose umushikiriza manza kizigenza wa Republika avuga ko imvo zatuma barondezwa zitakihari Valentin Bagorikunda mwikete jiwe agira kasaba komiseri mukuru w'igipolisi mu Burundi gusokora imitahe yabo bantu mu gisata c'igipolisi impuza makungu Interpol abantu barenga 40 nibo bari basohorewe imitahe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika yo guhagarikwa n'igipolisi cya Interpol aho bari hose kwisi mbere yari yasavye ubutungane bw'ibihugu byose bahungiyemo kubacira imanza canke bukabarungika mu Burundi abo bantu bagizwe n'abasirikare abapolisi abanyepolitike aho mashyirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru ubutungane bw'u Burundi bubagiriza ko bagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikingo cha gatatu cha president Nkurunziza leta yise imigumuko nuko bagize uruhara mu igerageza ryo gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze Eloge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.